Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi.
Mwiriwe nchuti na mwe wakunzi wa Radio Inzamba Gateka Kawe ni kazi makuru yokuru uyu wa mirongubiri na gata tunda mkiza wa mwaka mbibiri na mirongubiri na kabiri ayanayo tuyahere kungingo nguru nguru zikurikira. Abanyagihugu bo muri komine ya Ntega barasaba abajejwe intwaro kugurura amazu bugaye mu kwirindikiza cha COVID-19 kubera uruhombo ari runini. Abo banyagihugu babisabye mu gihe kuri uyu wa gatandatu amabarabara aja muri iyo komine yazindutse yugawe. Imyidogo nayo ni myinshi mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi y'Imurongwe mu gihugu cha Congo. Imvo n'ikibazo cyo gucana cabaye ndanse muri iyo kambi kubera bahabwa ibizuku bike byo gukoresha. Mu kigabane ku isoko naco c'urunani rw'amaradiyo RPA Inzamba na Television Renaissance uyu munsi tubabwira ibijanye n'umugambi wo gushira amashure mu migwi. Kaze mwese.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa duhera aya makuru mu buraruko bw'igihugu. Kuri uno wa gatandatu amabarabara ava muri komine Ntega aja mu gisagara ca Kirundo yari yugawe kubera ikiza ca COVID-19 kihavugwa yuguruwe mu gihe ca saa yine. Ariko naho yuguruwe abanyentega basaba abajejwe intwaro kubatezurira ububare n'inzu z'uburiro zugawe zikugurugwa kuko bariko bahatakariza byinshi. Uyu ni umwe mu baba muri komine Ntega.
Mu gatondo amabarabara yose bayugaye nta mu Ntega yajavuka aja mu Kirundo, ariko bahavuye mu masaha yine bayugurura hacafatwa ingingo ko ata muntu n'umwe ashobora gukora igikorwa nk'abantu basanzwe badandaza ibintu by'ibinyobwa, ibiribwa bose bugajwe. Abo basanga bariko baradandaza cyangwa batetinga baca baca mande 200,000,000. Ntituramenya igihe bashobora kudegurira abanyagihugu. Icyo twasaba kwari uguhimiriza ingene isuku rikogwa, ariko ntibari guca buganira abantu bumwe bantu nyine niho kumwe bari mu ntambara. Kubera nta ubuja abantu baganye indagwa rumva ntaho bazishora ni ukuzimena.
Tubandanye mu gisata c'ibidukikije. Amazi y'inkukura ava ku misozi hamwe n'abayora imisenyi badakurikije amategeko agenga ibidukikije ni bimwe mu bituma haba isenyagurika ry'amazu ari ku nkengera z'inzuzi. Bishikirizwa na Niseni Baruta, umuyobozi mukuru ajajwe gukingira no gutabara mu gihe c'ibiza n'isibe. Ivyo akaba yabishikirije mu rugendo rwo bushikiranganje bwakoze mu makomine agize igisagara ca Bujumbura ahasanzwe habangamiwe gusumba handi. Ni Baruta agasaba abanyagihugu kubahiriza amategeko agenga kubaka ahegereye inzuzi. Reka tumutege yombi.
Isenyagurika ry'imisozi yuko ritegwa cyane cyane n'amazi menshi. Ayo mazi rero agaca ku misozi itambaye agatuma rero hagenda haramanyagurika ahaciye. Twabonye kandi yuko hariho ahantu hamanyagurika kubera amaboko y'abantu, abantu batera bagwira bakaja kurondera ivyo kubakisha gravier, imisenyi n'amabuye bakaja rero kuropora. Uko kuropora rero bakagukora nabi bigasha bituma izo nzuzi zitinzira zigaca zisenyura aho ziciye. Twabonye kandi yuko hariho n'imihana myinshi ibangamiwe n'iryo senyuka ry'imisozi cyane cyane inzuzi zica mu gisagara cya Bujumbura, aho izo nzu mu kuzubaka batubahirije za metero yabwirizwa ry'amazi ritegekanye. Cyo mbona cyo kugwa cya mbere nuko intwaro yohimiriza abenegihugu bakamenya yuko amazi adaciriwe inzira agaruka konona. Hanyuma rero bakabikora bikiri hafi kandi bakongera bakamenyesha icyo cyose kibateye amakenga kijanye n'irisenyagurika ry'imisozi. Turahimiriza kandi intwaro yuko yobuza aba bantu baza kubaka binjira muri za metero zibuje na ryabwirizwa ry'amazi metero 20 uvuye ku nkombe z'uruzi bakazubahiriza.
Ikibazo cyo gucana cabaye ndanse muri site y'Imurongwe ibamwe impunzi z'abarundi. Izo mpunzi zikavuga ko zirunzwe ibizuku by'intica ntikize bingana n'ibiro 75 bakoresha mu mezi atatu. Izo mpunzi z'abarundi zigasaba ko zoronswa ibizuku bikwiye. Ido Nido na Vanessa Muhiteka.
Izo mpunzi ziba muri site ya Murongwe zivuga ko ibizuku zironswa byitwa ko byakoreshwa mu mezi atatu bidakora n'iminsi itanu kuko ari bike cyane. Zisaba nyabuna abigwa n'ico kibazo kugitorera umuti hakongerwa ibizuku bakoresha.
Ko tubibona ibizuku babiduha ku mezi atatu mugaba tweza bike kandi ibyo bizuku baduzaho amezi atatu ntabwo bitumaza ayo mezi atatu kubikoresha hari igihe umugore abikoresha nk'umunsi umwe aho iminsi ibiri bikaba bihetse tubitwusaba kabisa ko bodufasha neza bakaduha ibizuku nyine byinshi bikwiriye kabisa.
Itagiye kubyunyura n'ikina ry'amakara yahora asahiriza mu gucana asigaye zimbye cyane. Umufuko usigaye ugugwa 40,000. Iryo duzwa rikaba ryaturutse ku ngingo ya Leta ya Congo ibuza guca ibiti no guturira amakara.
Amakara aratinze kabisa, abayaturira batubwira ati ngo ntaba yaronka yakura kure baradugirije igiciro uwo mufuko 50,000.
Ko nabagiye gusenya mu mutu mu mashamba y'abende barabafatirayo bakahagira furambi ugasanga bafashe ku ngufu ku buryo naho gushyira samujyana kwa muganga. Ntacyo dufashe ibizuku ni Kenya cyane kuko natwe tumariye bako birenze iminsi itatu iminsi ine biramishyize. Noneho mvuga muri fiti ataza gucana imiti. Yeee.
Uruganda rwa Radio Inzamba rwagerageje kurondera abarongoye iyo kambi ya Murongwe kugira batange umuco kugira iko kirakogwa kugira ico kibazo gitorega umuti ariko ntitwashoboye kubaronka.
Inzamba
mu kiganiro ku isoko cuno munsi tubabwira ibijanye no gushirira amashure mu migwi ico bita réseau scolaire mu gifaransa. Inkuru ya Emile Nibasumba.
Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Abayashize hamwe abigisha ibikoresho n'inyigisho mu ntumbero yo guteza imbere indero amashuri ashizwe mu mugwi ivyo bita réseau scolaire yisunga itegeko nshikiranganje ryo kuwa 19 Kigarama mu 2019. Ugushira mu mugwi amashure hari ico biriko birafasha mu ndero vyukuri. Abigisha hamwe n'umuhinga mu vy'indero barafise ico babivuga ko. Kaze mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 2023 ndamukiza mu 2022 mushikirizwa na Emile Nibasumba. Imigwi y'amashure bita réseau scolaire irenga 950 mu gihugu cyose. Umugwi wose ugizwe n'amashure ava kuri 3 gushika kuri 5 ari ku birometero bitarenga 5 ufatiye ku ishure riba ryafashwe nk'irya karorero muri yo. Igihe ariko arashikiriza ivyaranguwe mu mezi 3 aheze hari ku munsi wa 2 umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana yarasiguye intumbero yo gushira mu migwi amashure.
Umugambi dufise nuwo kugira ngo amashure ashobore gufashanya. Amashure atanzwe afise ibikoresho fashanyigisho ashobore gufasha ayandi mashure bari mu karere kamwe adasanzwe afise ibyo bikoresho. Hanyuma kandi ibyo twise ama réseau scolaire bituma murazi yuko abigisha bose badafite novuga ubushobozi cyangwa ubumenyi bumwe bashobora gufashanya kugira ngo mu karere kamwe ntihagire ishure ironka amanota meza mu bibazo bitandukanye mu gihe iyindi yo muri ako karere nyene ishobora kuba yabaye iya nyuma. Kugira ngo ibyo rero bishoboke bisaba yuko tuca dutanga ikibazo kimwe mu mashure ari mu karere kamwe abanyeshuri baje gukora icyo kibazo abigisha babo bace baja hamwe uwayobewe avuga ati mwebwe ko mwamenye nyereka ingene mwabigenjije kugira ngo abana banyu bamenye hanyuma uwo nawe yamenyesheje ace novuga yunganira uwo mwigisha abana biwe bayobewe. Burya inyuma y'icyo kibazo ntibizoba birangiye abigisha bari mu karere kamwe bazoca batangura kuza baragira amanama kugira ngo baze barunganiranira hanyuma n'amashuri asanzwe ameze nk'ayikwiye acafasha kunganira ayandi adatise novuga vya bikoresho fashanyigisho bikwiye. Ibyo rero bikazodutuma dushobora kuronka novuga inyigisho z'akanovera kari ku rugero rwisumbuye mu gihe twobikora neza.
Bagenzi bacu bo muri Television Renaissance baraganiriye n'abigisha bo mu mihinga itandukanye y'igihugu, baravuga ingene babona ibyo bijyanye no gushyira amashure mu migwi.
Umuntu yavuga ko ni bya rezo skolere nuko atanyungu nimwe hari ku mwana atari uko umwana ahubwo abazwa n'umwarimu atamwigishije akamubaza muri byinshi atize. Ibyo bavuga yuko ngo nakajya ko kwigishanya no kungurana ubumenyi hagati y'abarimu ntabibona gatoyi. Niyo tugize amanama abari kuvuga ibyo tuzobabaza ko gusa twebwe abarimu twasaba yuko ibyo bya rezo skolere byoraba ukundi kuntu bitungana bigatunganya ukundi ku buryo bigira akamaro ku mwana bikagira akamaro no ku mwarimu.
Il sistema chiama ecole a reso ecole a muri fondamentale ecole a reso amashuri yegeranye cyane cyane esiritari aplike mineziene kandi byari rantave cyane kwe bazikoreye nk'amashuri usanga mu bukwerokiye basanga ntabarimu bafise nk'icyo gihe rero baca bikonforma kuko usanga atatora ikibazo nk'umuntu afite nivo yigisha neza akabazi usanga rero abana bamenye kuzakoresha ibibazo cyane hageze kuba kwa konkuru basanga bitanga umwimbu. Ezo shikore inamisi itigugwa rimwe hageze mu mpera z'igice. Nize bikoresha itarose ikoresha umwana. Bakibira nka mu mpera z'igice. Umva bigaruka bisha gufasha ibira ngo umwana ashobore gutera imbere. Twasaba ko nubushikira nganye rero ubwo bushire bwo shiramwo zimo rezo shikore bigashiramwo buryo. Ko abavuye buzo mu bari ko tegereje ndo namaza mu rezo shikore. Ko baza ku buryo bw'igihugu bafite amahera bandikiye ku munsi. Nako bari mutu kwibye klasa tukava aho dukorera tukaje gukorera ku yandi mashuri atabuje na bukeye turonse atadeplase numva uba wideplase deja uba muhira uza ku ishuri bashiba ku ishuri usanzwe ukorera ku kwideplasa kandi ukajya ku yindi shuri.
Kugira ngo haboneke inyigisho z'akanovera umuhinga mu by'indero Libera ntibashira kandi abona ko vyotunganya ukundi. Kuri mikro ya bagenzi bacu ba radio Inzamba Libera ntibashira kandi abona ko leta yamishaka guta amakosa kubigisha
gushira amashuri arizo utahaye amashuri uburyo nta kintu na gitoyi abo barimo naho babigisha neza gute bashaka guhindura ngira byapfuye gutunganywa kwa rugufata abarimo bamenyesha neza ari mu biharuro ari mu gifaransa ari muri physique chimie biology tuvuge tugafata abarimo babiri ba mbere bamenyesheje neza mu ishuri ryabo hanyuma bakabasaba ibyo bigisha bakabishyira hamwe abo babiri ba mbere tufata karoli muri scientifique a bofata ishuri ya mbere abana baronse amanota menshi mu kibazo arico mu w'icenda canke fin des humanités bagacafata n'ishuri ya kabiri umwarimu yamenyesha ubugira kabiri ibyo bigisha bakabishyira hamwe hanyuma ubushikiranganje bw'indero bugatanga uburyo kugira izo nyigisho syllabus no reka byite syllabus iteranya ibyo abarimo babiri bigishije ubushikiranganje bw'indero bugaca bubikoresha kuri ameliore hariho teori hariho n'ama exercice ubushikiranganje bw'indero bwoca bwongereza ama exercice akaba menshi no kuvuga amashuri yose hari scientifique a bakigisha exactement la même chose au contenu kugira muri scientifique a hose mu Burundi bigishe rimwe bakora ama exercice amwe hanyuma kugira bifigende neza umuntu acagira recyclage y'abari mu muri scientifique a bose bakaba forma kuri yo syllabus nshasha niho rero abari mu babambire usabikanye na bagenzi babo ingene bigisha iyo syllabus maze kuboneka ikabimwe no kuyigwiza ukayimultiplier ukayidistribuer dans toutes les écoles du pays ugacugira livre de l'enseignant na livre de l'élève kugira amashuri yose yigishe bimwe abanyeshuri bakora ama exercice amwe hanyuma rero ico kibazo kigatangwa kugira umuntu arabe yuko l'objectif yari vise bayishikiriye kugira barabingine bagorora
mu nyigisho zatunganijwe n'ikigo cy'abafaransa apprendre ku buhinga nguruka na bumenyi umugenduzi mukuru mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi Tarsis Niyongabo yavuze ko ibijyanye no gushira mu migwi amashure bita réseau scolaire bihanzwe n'intambamyi atari harimo kubura ibikoresho mfashanyigisho akaba ari no ngaha tugarukira iki kiganiro ku isoko cyo kuwa 23 ndamukiza mu 2022 mwari kumwe na Emile Nibasumba ndabakengurukiye nongera ndabike banura naho kuwa gatandatu za
cyari kiganiro ku isoko.
Emile Nibasumba arakenuye mu gusozera aya makuru tubabwire ayanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi ari no munsi tuyasomerwa na Haul Nkengurutsa.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Kaze nshuti bakunzi ba Radio Inzamba agateka kawe, ano makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru tuyatangurire kuri SOS Media canditse ku bana babiri b'abarundi bo mu ikambi y'impunzi za Leka babuzwe irengero mu gihugu ca Malawi. Abo bana umwigeme w'imyaka 14 n'umuhungu afise imyaka 13 bari bagiye gusenga ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 16 kuno kwezi. Ico gihe bari babibariye nakuru wabo ko baje gusenga, ariko gushika ubu ntawuramenya irengero ryabo. Abajejwe urushengero kubw'ico kimenyeshamakuru bavuga ko batigeze bababona. Inakuru wabo bana afise impungenge ko abuzukuru biwe batoba baranyurujwe kuko ngo urudandazo rw'abantu rwimonogoje muri ako karere. Igipolisi ca Malawi gisaba impunzi gucungera abana babo kuko gushika mu kwezi kwa mbere kuno mwaka haharugwa abigeme 20 babuzwe irengero mu buryo butazwi. Amakuru yanditswe n'ibimenyeshamakuru tuyabandanirize mu bijanye n'amagara y'abantu, ariko imenyeshamakuru iwacu kivuga ko abantu bashika 2 million bashobora kugwara ingwara y'urukushi. Ibyo bikaba byatumye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwishikira mu bice bitandukanye bivugwamwo iyo ngwara. Ibyo nabyo ni 12 bigizwe n'uburere bw'ubuvuzi bwa bubanza, Manda, Cibitoke, Mabayi, Bukinanyana, Bugarama, Rumonge, Bururi, Matana, Rutana, Gihofi na Makamba. Imitumba ivugwa ko iyo ngwara na 371 yo mu makomine 28. Ibyigwa byakozwe byerekana ko abantu 2 million bashobora kubangamirwa n'iyo ngwara y'urukushi, cyane cyane mu kiyaya Cimbo, mu kumoso n'ahandi mu gihugu hagati. Ku bw'ico kimenyeshamakuru, iyo ngwara y'urukushi iterwa n'isazi bita simiri. Iyo iri umuntu waca atangura kuyagaza gushikaho urukoba rusigara rumeze nk'ubw'umuserebanyi. Ku bw'ico kimenyeshamakuru nyene, umuganga Victor Bucumi avuga ko iyo ngwara itavuwe ishobora gutera uruhumyi, umuntu akanduka yitaba Imana. Ayo makuru tuyabandanirize ku kimenyeshamakuru Burundi Echo canditse ko kuvuga indimi nyinshi bibangamiye ururimi kavukire. Kibivuga mu gihe kwigenekezo rya 19 na mukiza buri mwaka amakungu ahimbaza umunsi mukuru wahariwe ururimi kavukire. Uwo munsi mukuru wahimbarijwe muri kaminuza y'u Burundi. Ku bwa Gertrude Kazovio, umuhinga mu by'indimi akongera akaba n'umwigisha muri kaminuza y'u Burundi, ururimi rw'ikirundi ruzo bwa mbere mu zindi zose zikoreshwa mu gihugu, rwigishwa mu mashure yose kuva mu y'intango gushika muri za kaminuza, rurakoreshwa mu bushakashatsi, hakaba mbere hari n'ibitabo byinshi byanditswe mu kirundi. Ariko rero Gertrude Kazovio aranegura ingene incabwenge n'abategetsi bavanga indimi iyo bariko barisigura. Ibyo ngo n'ukubigwanya naho bigoye ku bantu bize indimi nyinshi. Aha rero niho tugarukirije amakuru yanditswe n'ibimenyeshamakuru muri Nondwi. Mwari kumwe na Haure Nkengurutse, ndabifurije kuroranirwa aho muri hose naho ubutaha.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Ningaha rero duce dusozera aya makuru, mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiye. Josine Kaze nayo bashikirije, ndabifurije amahoro iwanyu naho ubutaha.